Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muteze amatwi Radio Inzamba agateka kawe kaze muri ano makuru y'ukuru no wa kane ingenekerezo rya 2021 mu kwezi kwa kane nayo kabagizwe n'izingingo nkuru. Inama nshingamateka yemeje ijana ku ijana integuro y'itegeko rigenga amasezerano yo guhanahana abakozi hagati y'Uburundi na Arabia Saudite mu ntumbero yo gutuza abajana abarundi muri ico gihugu biciye mu kinywabi. Naho iyo ngingo yemejwe mu muhayi w'abakenyezi inamahoro basaba leta kwitonda kugira itegeko rizosohoke ritomoye. Amabatayo umunani y'abasirikare b'abarundi bagiye kugarukana amahoro muri Somalia basaba amezi 10 baheraniwe, bamenyesha ko basahuwe utwabo kuko bandi bo mu bindi bihugu basangiye umurimo bahembwa buri kwezi. Mu ntara ya Kayanza naho amasengero arenga 20 agiye kugagwa kuko yubatswe hadakurikijwe amategeko, nongeye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Duhere kuri no nkuru ijanye n'umutekano mu bihugu vya kano karere k'ibiyaga binini. Inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa EAC yabaye kuri no wa kane i Nairobi muri Kenya kugira bige ikibazo cy'umutekano wa karere. Mu itangazo basohoye inyuma y'iyo nama abakuru b'ibihugu bumvikanye ko imigwi yose igwana iri ku butaka bwa Congo iharanira demokarasi izofatwa nk'imihari y'inkorabara imbere y'ukugwanywa n'ivyo bihugu byose hakoreshejwe umuheto ukuronderera hamwe umuti w'imigwi yitwaje ibigwanisho iri ku butaka bwa Congo iharanira intwaro rusangi. Nico kibazo cariko kirigwa umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yari yitavyo nama yatumwe ko na mugenzi we Uhuru Kenyatta wa Kenya ari nawe arongoye muri kino gihe umuryango w'ibihugu bigize akarere k'ubuseruko bwa Afrika EAC. Kuri no wa kane inama nshingamateka yemeje integuro y'itegeko rizogenga abarundi baja gusaba ubuzi mu bihugu by'abarabu. Umushikiranganji w'inkoro yo hagati mu gihugu Jeve Ndirakubuca ari nawe yari yagiye kwisigurira abashingamateka akaba yamenyesheje ko iryo tegeko rije gukingira abakozi bahawe ubuzi muri ivyo bihugu. Ubu ngo uzogira ikibazo azobafise aho yitura kugira bamutunganirize. Ni inkuru ya Josephine Jones Nkunzimana.
Iryo tegeko ryemejwe n'abashingamateka kuri uno wa kane rije gukura akajagari kahora kibonekeza ku Barundi baja gukora ubuzi mu bihugu by'Abarabu, aho ndetse leta y'u Burundi yahora yagirizwa gukora urudandazo rw'abantu. Ibyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca mu gihe ariko asigurira abashingamateka n'abakenguzamateka akamaro karyo ku kibazo kijanye n'ikigiye guhinduka kuri abo baja gusaba ubuzi mu bihugu by'Abarabu. Ngo nuko buhazo bariho amategeko akingira akazi kabo. Avuga ko igihugu cya Arabia Saudite n'u Burundi byateye n'igikumu ku masezerano ajanye n'ingene abo bagiye muri ico gihugu bazofatwa.
Kumenyekwa ya kitu kibazo, alimatumenyeku na kiwa kutahana, kujia kitu kibazo.
abashinga mateka benshi bakaba abana bajije ico igihugu kizohungukira umushikiranganje akaba yishuye avuga ko bene kuronswa akazi bazinjiza amafaranga mu gihugu ndetse n'imiryango yabo ikabonera akoyokwe munyuma abashinga mateka bavuye bemeza iyo tegeko hakazoba hasigaye ko umukuru w'igihugu aretera ko igikumu kugira rishigwe mu ngiro
Arakoze Josephine Jones Nkunzimana mu muhari w'abakenyezi inamahoro barashima ko abantu bahora bagenda mu mpisho muri ibyo bihugu bagiye kuza baragenda ku mugaragaro ariko amakenga iyo ntabuze Marie Louise Baricako arongoye uwo muhari asaba leta kwitonda itegeko rizosohoke byose biri ku murongo ntibati ibintu mu rudubi tumutege amatwi
Umuhari n'amahoro urashimye cyane ku ibyo bintu bigire bice mu mategeko nejo hakagira ikigorana habe hariho ubibazwa byari bisanzwe biriho amakuru y'abakenyezi n'abigeme bacishijwe mu kinywabi bajanwa gukora ubwo buzi amahano bahaboneye n'imiborogo twumva bise nta murundi numwe w'umutima bitakoze ko warumvise ingene bagirirwa nabi bagatfatwa ku ngufu bagakubitwa bakabatwara ibyangombwa byabo bakabugarana n'ibindi byinshi wagomba rero dutera kamo inama nshingamateka yihweze neza ibibazo bikurikira icambere mbega bashitseyo bazokwakirwa nande azobereka inzira akabamenyereza ico gihugu gishasha bagiyemo icakabiri Bega bazovugana mu rurimi uruhe n'abakoresha ko ari ngombwa ku mukoresha n'umukozi wiwe bavugana hariya bavuga icarabu n'icongereza n'abiwacu bavuga uruhe muri izo zibiri none canke bazobaye batavuga kiri kibazo bega zangwane twavuga nizabashikira ko tuzi ari bishoboka cyane azitura nde ngo batabare ko bahora batera kamo amashira hamwe agwanya agateka kazi na muntu bagira bati dutabarize muturondirire ico dukura ngaha dufashe turagowe mbega ibyo leta y'u Burundi irabizi ingingo zofatwa kugira ngo ibyo bintu ntibizosubire kubaho n'abahohotewe batabagwe bame bazi kubakingiwe zobizihe turasabye dushimitse inama nshingamateka yige neza iryo tegeko kugira ngo u Burundi ntibusange bwashize abana babwo mu kaga aho bwari ko bugomba kubaronderera inzira yo kuva mu bukene bakogorora
Amategeko abiri niyo yizwe kuri uyu wa kane n'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi buri kumwe n'umugwi w'igihugu ujejwe akazi mu ntumbero y'uguteza imbere abakozi n'akazi ayo mategeko abiri rimwe rigiye kugenga abakozi bo mu nzu irindi naryo rijanye n'abantu bakorera mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu bikaba byamenyeshejwe na Tadendi Kumana ajejwe ubushikiranganje bw'abakozi ba leta nawe nyine tumwumvirize
izo mpuguro z'amategeko zirahambaye kuko ya mbere iraba amategeko agiye kugenga abakozi bo mu nzu irindi riraba abantu bakora mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu cyangwa sekereforomere rero aya n'amategeko akomeye cyane kuko murazi yuko abantu bikorotwabo mu myuga itandukanye nibo benshi nazibuko usekere formera isekere kuramwo mu gushacu abantu benshi rero byasaba yuko bahari mu mateko abagenga kugira ngo bave muri icyo gisata kitazwi n'amategeko baje mu gisata kigengwa n'amategeko kugira ngo itekanize kazoza barikori cyo kimera by'abakozi bo mu nzu yuko muramo na yuko rimwe na rimwe bahohoterwa agatega kabo katubahizwa aho agize ikibazo usanga naho yogwara umukoresha acatuma ku telefone akabwira ubundi ati ndondere ubundi mukozi yari yaruguru wabone nawe ugasanga agatega kiwe kahungabanye ibyo byose bije kugira ngo twese turonke amategeko tugenga hanyuma iterambere rishoboke ku iterambere rishoboka yo ni umukozi naho yakora akazi tubona ko kadahambaye akingirwe kugira ashobora gukora neza afite amagara meza aroraniwe inaho umwimbu uboneka icyo kigiye kugiga nimaze kwemezwa muzeza mubone ibirimo kandi ndazi neza yuko tukiga neza ku buryo atacyo sigara inyuma kugira ngo umukozi na cyane cyane muto muto bajya twita bato bato baba bakozi bo mu nzu barabakozi bakora ku mashanje barabakozi ikore twabo mugabo bahora bakora batazwi n'amategeko bose bave muri secteur informel baje muri secteur jigitire kugira ngo amateka bagenga abatomoye naho nabo bokora baroraniwe.
Inzamba
dutandukire amakuru avugwa mu gisirikare cy'u Burundi. Amabatayo 8 y'abasirikare b'u Burundi bari mu rwego rwa misombe barasaba kurenganurwa bagahabwa imishahara yabo kuva kubo ku mugwi wa 57 gushika ku mugwi wa 64. Abasirikare baramenyesha yuko imiryango yabo imerewe nabi kubera ubukene, bagasaba umukuru w'igihugu ariwe kizigenza wabo hamwe n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare kubafasha kugira baronswe utwabo mu gihe bagenzi babo bo mu bindi bihugu baronswe agashahara kabo ku kwezi ku kwezi. Ni inkuru tubaza Beniax Serakana.
Ibatayo 3 za mbere muri izo 8 ni ukuvuga iya 57 58 na 59 zagombowe ziva muri Somalia mu kwezi kwa munyonyo umwaka wa 2021. Baronkejwe amezi 7 bakaba bagisaba ayandi mezi 5. Amabatayo ya 63 zizogomborwa mu kwezi kuza kwa 5 mu gihe bamaze kuronswa amezi 4 gusa. Ibatayo ya 62, 63 na 64 zo zimaze amezi 6 kandi ntiziraronswa n'ukwezi na kumwe. Abakiri muri ubwo butumwa baragaragaza akababaro kabo na cyane cyane ko bidoga ko batanamenyeshwa n'igituma bataronka umushahara wabo.
Turasaba ishyirahamwe ryayo niyo sekirene igifata ka misoni ko bakabatubwira abasirikare bari muri ya misoni yemwe bimeze iby'amahera yabo batanga umuco.
Ikibatera agashavu ahanini ni uko bagenzi babo bava mu bindi bihugu basangiye ubwo butumwa baronswa agashahara kabo ku kwezi ku kwezi, bagatakambira umukuru w'igihugu we kizigenza w'ingabo kubafasha bakaronswa utwabo.
Cyane cyane umukuru w'igihugu se baronswa n'umukuru w'urwego rukuru bakwita nka bahanzi b'Uburundi, biragoye ko boza guca umukate w'umwana ntibashaka gutaha. Meze 10 ikintu gihambaye maze umwaka mu gahinga gataha atatutahanye nkuko tubagejeje mu Bakenya Abaganda bose amahera asa neza none Uburundi bufite ikibazo nyafashe cyo tudatahuye.
Abo basirikare bakaba biyamiriza akamo bategwa na bamwe mu basirikare bakuru babahimiriza gufata ideni mu isanduku sekade kuko bavuga ko bacasabwa inyungu y'umurengera batazige bazobahera iyo mishahara. Igikorwa cyo kugombora kikaba gitegekanijwe hagati mu kwezi kwa gatanu, hakazogomborwa abarenga 170,000. Uruganda rwa Radio Inzamba twahamagaye umuvugizi w'igisirikare Colonel Floribert Biyereke acaducira ko telefone.
Arakoze Beniax Serakana. Ubusuma bw'abantu biba babanje kuvomora amazu busa n'ubwimonogoje ku mugwa mukuru wa komine Matana mu ntara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi. Mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu buca ariko w'Imana wa Pasika, abo basuma barabomoye inzu zibiri biba ibintu byose basanzeyo. Ubwo busuma bwabaye inyuma y'iminsi 4 gusa. Ishami ry'ibanki y'Abatanzania CRDB na paroisse y'Abanglikane vyaho Imatana bibomowe vyibwa ibintu bitari bike. Bamwe mu banyagihugu baho Imatana bavuga ko abakora ubwo busuma bakingirwa ikibaba na bamwe mu bajejwe umutekano n'imbonerakure. Inkuru twateguriwe na Christine Kaniwabo.
Abanyagihugu baba mu gisagara cya Matana no mu micungararo yaho bavuga ko batekewe n'ubwoba ku busuma bw'imonogoje bukorwa n'abiba babanje kubomora amazu. Abo basuma inzu binjiye bayibura urukomba amazi nk'uko abaduhaye makuru babivuga. Mu ijoro ryo ku wa gatandatu buca ari ku wa mungu wa Pasika barivye imihana ibiri ibikoresho bitari bike byo mu nzu harimo n'ibisaswa. Mu ijoro ryo ku wa kabiri w'indwi iheze buca ari ku wa gatatu abo basuma bivye mwishyirahamwe ry'ibanki y'Abatanzania CRDB iri ngaho Imatana, bongera biba ku isengero ry'Abanglikani ry'Imatana. Ibyasahuye muri banki abanyagihugu ba Imatana bavuga ko hari amafaranga arenga miliyoni 200,000 mu mafaranga y'amarundi n'ibindi bikoresho bitari bike. Ku isengero rya Anglikani riri ngaho mu Matana hibwe ibikoresho bitari bike bisanzwe bikoreshwa n'iryo shengero, ariko byovyo bikaba biheruswe gufatwa n'ababifatanywe ubu bafungiwe muri komisariya ya komine Matana. Uwikekwa kuba ari we yabareze umunyagihugu yitwa Nkengurutse Batazira Drogba yarakubiswe n'igisongerezi mu gipolisi bita Onesime ari kumwe n'urwaruka rw'imbonera kure ico gihe cyose yangirizwa kuba ariwe yareza bari bivye ivyuma vy'ishengero ivyatumye abanyagihugu baho imatana bibaza ko busuma bukogwa bwo babukingiwe kibaba na bamwe mu bajejwe umutekano n'imbonera kure ikindi kibatera makenga ni ingene ubwo busuma bukorwa mu ijoro kandi igipolisi n'imbonera kure barara barakizura abantu batandatu nibo bafungiwe mu gipolisi ngai matana bane bafatanye ibikoresho byo mu ishengero hamwe n'abadandaza babiri bari matana bagirizwa kugura ibintu biba byibwe nabo basuma kakaba kamizwe n'ingoma abanyagihugu bimatana basaba ko abafashwe bohanwa kurikijwe amategeko bakarondera n'abandi boba bakorana kugira ngo ubwo busuma bavuga ko busa n'ubwimonogoje buranduranwe n'imizi radio inzamba nitwashoboye kuronka barongoye igipolisi muri komine matana cyo kimwe na musitanteri w'iyo komine ngo batange umuco kubigiye gukogwa mu gucungera umutekano kurusha wabo banyagihugu
na Trifine Wekani wabo turamushimiye amashengero arenga 20 agiye kugagwa muri komine Kayanza mu ntara ya Kayanza kubwira musitanteri wa komine Kayanza igituma ngo nuko amwe yubatswe bidakurikije amategeko ayandi nayo ntiyubahirize isuku abubatse bidakurikije amategeko basaba ikiringo cy'umwaka kugira ibyo basabwa ngo babishire mu ngiro inkuru tubaza Vanessa Muhiteka
ayo mashingiro agikugagwa nkuko musitanteri wa komine Kayanza bivuga na yubatswe ahatubahirijwe amategeko avuga ko mu bisagara amashingiro ategerezwa gutandukanywa niburi buri ni metero 500 nayo mu misozi zikaba imetero 1000 ayatakurikije amategeko y'isuku nayo agacibwa amande umviriza musitanteri wa komine Kayanza
imbere yuko ishengero livuka mugende urujya rupapuro rwo mushikiranganje murujane kwa buramatari buramatari bahe urubazana mu ikomine ama natwe mu ikomine turubaho urupapuro rubashikana ku mutumba mwifuza kubaka kandi mbere yuko mutangura kubaka mutwandikire mutumenyeje ko mugira mwubake kugira ngo turungike umuhanuzi wa musantere ajeje iby'inyubako kugira aze gusuzuma neza ikibanza mugira mwubakemwo ko gikwije byangombwa turavye uko haba hameze turavye ya distance iri hagati y'amashengero n'ayandi amadini mashasha kandi azoza atarasanzwe amenye yuko ateza kuzobanza kwerekana ibyo navuze ubwa mbere hanyuma aca twerekana n'ubushobozi afise bwo gukora iyindi migambi y'iterambere
ariko rero bamwe mu bakirisu babona ko iyo ngingo yoba ifashwe gihutihuti bagasaba ahubwo ikiringo cy'umwaka kugira ngo bitunganye babone no kwishyura amadeni bafashe umwe asengera muri ayo masengero arabisigura
izo ngingo zo guhagarika amasengero narazumvise ariko twebwe nk'abakristo ntibyatunezereje cyane kubera twe dusanzwe dupanze icyatumye tutanezerwa ni mu gihe babifashe mu mwanya muto cyane mu gusa kw'iminsi indwi ari mike nk'abantu tuba dusanzwe dupanze umwaka wose twosaba abajeje ntwaro ibyo by'amayegirize y'uturekurira basi tugaheza nk'umwaka ku buryo tutokwiyongeza uwundi kugira ngo ntiduhombe amafaranga tuzoba twatanze
mukamenya ko muri komine yose ya Kayanza haharugwa amasengero agira kwijana na 50
arakoze Vanessa Muhiteka ni no kuri no nkuru duceye dusozera kwa no makuru mwari kumwe na Josine Kaze mugira amahuri wanyu naho ubutaha.